Iri ni ijwi rya Amerika. Ndabaramutsa mwabonye Imana ikingura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Wavuga ko ari intangiriro yo gutanga cyangwa kugira ubushobozi bwo guhana abantu bayobora abandi bafite ubushobozi bwo kubuza ibyaha gukorwa, ariko ibyo bishobora kubifata nk'uko bitiko wabivuze.
Uyu ni Frank Mwine, umuhanga mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga, ku ikatirwa ry'uwahoze ari vice perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Jean-Pierre Bemba, muri ICC. Ni mu kanya mu makuru. Duhere ku yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe mukurikirana Ijwi rya Amerika. Leta ya Nigeria imenyesha ko yafunditse amasezerano yo guhagarika imirwano hagati yayo n'abarwanyi b'umugwi w'amahwagavye ibitero mu ntara ya Delta ya Niger irimo amahinguriro y'ibitoro. Ibyo byamenyeshejwe jo ku munsi wa kabiri n'umutegetsi wo muri iyo ntara ya Delta ya Niger, atashimye ko izina ryiwe ritangazwa. Ariko uwo mugwi wo wiyise ko uriko urahora intara ya Delta ya Niger ukoresheje urubuga rwayo rwa Twitter, urahakana ko ata amasezerano wigeze ufundika na Leta ya Nigeria. Uwo mugwi niwo wama wagavye ibitero ku miringoti twari bitoro no ku mahinguriro yavyo. Ibitero byatumye murambabarira Nigeria gitakaza utugunguru tw'ibitoro dushika ku miliyoni 2 cahora cimbura buri munsi. Aya makuru yuko hoba habaye amasezerano yatanguye gutangazwa inyuma yaho umushikiranganje w'ibitoro Emmanuel Ibe Kachiku agendeye intara ya Delta ya Nigeria yatangaje ko yifuza kuganira nabo barwanyi mu gishingo cyo gukoresha inguvu za gisirikare. Umuhari wa Leta ya Kiisilamu ushobora kwimurira ibirindiro vyawo ku mugabane wa Afrika, cyane cyane mu bihugu birangwamwo intambara n'intwaro zigoyagoya, mu gihe wo kwirukanwa muri Irake na Siriya. Ivyo bimenyeshwa n'umusirikare wa Amerika w'ipete rya generale aheruka kugendwa ngo arongore abasirikare ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika. Lieutenant General Thomas Waldhauser yabwiye ejo ku munsi wa kabiri akanama ka Sena ya Amerika gakurikirana iby'intambara ko kubona mu bihugu bitari bike vya Afrika hari intambara birashobora korohera umuhari wa Leta ya Kiisilamu kuvogera Afrika bitawugoye. Senateri Agnes King nawe aserukira Leta ya Maine yamenyesheje ko ikindi gishobora korohera kuvogera muri Afrika n'ibiturire vyiranzeyo hamwe n'ubutunzi budatera imbere. Umuhari wa Leta ya Kiisilamu uza waramaze gushinga ibirindiro muri Libya no mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero aho korana na Boko Haram. Waldhauser yamenyesheje ko hakenewe kongerezwa ibikorwa vy'iperereza gucungira no kugendereza abarwanyi b'uwo muhari muri Libya no mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko y'uburengero murambabarira kugira bawukurikirane hagufi. Mu gihugu cya Afrika y'Efo imigumuko irimo n'ubugizi bwa nabi irabica bigacika, mu gihe ico gihugu cimirije amatora y'indongozi zo ku mitumba mu ntango z'ukwezi k'umunani. Ejo ku munsi wa kabiri abigaragambya baraturiye imiduga n'amapine barasahura amamangazine ndetse baranatera amabuye imiduga yose irengana mu gashavu bafitiye umugambwe ANC uri ku butegetsi. Ako gashavu bagaterwa n'ukuntu umugambwe ANC ukoresha nkunzi mu gutanga ubuzi no kugena mu mabanga indongozi mu bisata bitandukanye by'igihugu. Abakurikiranira hafi bibera muri ico gihugu bamenyesha ko iyo migumuko ishobora kubandanya gushika naho hazotunganirizwa amatora yo ku rwego rw'igihugu mu myaka 3 iri imbere. Bamenyesha ko igihugu cya Afrika y'Efu kigiye kumera nabi mu butunzi mu bya politike mu myaka iri imbere bivanye n'urwo ruhagarara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuhungu w'umusore yamuka mu gihugu cy'Ubwongereza yariko ategura umugambi wo kugandagura Donald Trump, ariko yamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mugambwe w'abarepublike. Uwo musore azwi ku izina rya Michael Steven Sandford yafatiwe mu gisagara cha Las Vegas ku munsi wa gatandatu n'abajejwe iperereza. Ikirego cashikanywe muri sentare y'igihugu ku munsi wa mbere kivuga ko Michael Steven Sandford yagiye n'imodoka mu bice bitandukanye vya Amerika mu ndwi iheze arondera gushika aho Trump ariko ariyamamariza kugira ashike ku mugambi wiwe. Umwe mu bajejwe iperereza yanditse urwandiko ruvuga ko Sandford yiyemereye ko yaramaze umwaka wose ategura kugandagura Trump, ariko ngo iki niho ico gihe yabonye cari ciza kugira ashike kuri uyo mugambi, nta gituma yagira kore ubwo bwicanyi yashikirije. Sandford yabwiye abategetsi ko no mu gihe yorekurwa azogerageza kandi kuraba ko yomwica. Urubanza rwiwe ruburanishwa itariki zitanu z'ukwezi kwandwi uyu mwaka w'2016. Umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya nawo waremeje ko ugumijeho ibihano by'ubutunzi wafatiye Uburusiya ikindi kiringo cy'amezi atandatu bivanye n'intambara Uburusiya bubandanya gutera muri Ukraine.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, Facebook VOA Radio yacu. Ubu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, umuyobozi w'umugambwe FNL ku rwego rw'intara ya Rumonge, Minani Emmanuel Batazira Kana, yaranyerejwe kugeza n'ubu nta wuzi irengero rye. Evariste Nzikobanyanka araduhe inkuru irambuye.
Uwo yaranyurujwe azwi ku izina rya Emmanuel Minani Batazira Kana, aba muri quartier Charama ya zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura, asanzwe arongoye umugambwe FNL ku rwego rw'intara ya Rumonge ari no mu nama nyobozi ya komine Rumonge. Yanyurujwe n'abantu batamenyekanye bamusanze mu bunywero buri hafi y'ubwinjiriro bukuru bwa paruwasi ya Gatolika mu Gatumba hari gihe cy'isaha zitatu n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere, nk'uko byemezwa n'umukuru wa zone Gatumba. Yakuwe mu bunywero cyo kimwe na bagenzi we bane bari kubivunira kanyota hamwe. Irakoze Aline numwe mu baba aho mu Gatumba hafi yaho hanyururijwe abantu, atubwira ingene zagenze.
Bumvije ko mugoroba twe twari tunyere mu mihana tuzatumva amasasa ravuze, twumvise amasasa avuze tuzatumva mwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye yitwayima. Hanyuma rero niho mu gatondo twe tucuratiye tuzindukira hano tuza kuraba, kuko bose basiye bavuga ko imodoka bayisize nayo batwaye, tuhasanga imodoka n'ukuri mugabo uyo muntu ntitwabashije kumubona.
Imbere y'uko abo bantu banyuruzwa, Abanyagatumba begereye aho hanyururijwe abo bantu bavuga ko mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere bakebwe n'urujya n'uruza rw'abantu batazi muri ako gace. Niyubahwe Diane ni umwe muri abo.
Hari masaha atatu tubona abantu barenganye bari 11, imbere hari abagabo batatu barebare, hagati hari abana bagufi, inyuma hari umugabo umwe muremure. Tubona barenganye muhira, ntitwamenye aho bagiye, twe twari hanze. Haheze umwanya hari umutonyi wanje twa Francine niwe aciye ambwira ati burya ngaha hari danje, ni muri abo ukuntu mushaka kwinjira mu nzu. Twaca turinjira mu nzu, haheze akanya amasasi aca aratangura kuvuga.
Icabaye mu nyuma nk'uko abo Banyagatumba babivuga nuko abanyururijwe hamwe na Emmanuel Minani Batazira Kana bahavuye bagaruka. Ibyo ariko byateye amakenga baryango b'uwo Emmanuel gushika ubu atawuzi irengero ryiwe, kiretse imodokari yari afise yari ihagaze imbere w'ubunywero yanyururijwemwo. Ciza Pasikari ni se wabo w'uwo yari yanyurujwe, avuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo nkuru mbi. Asaba amatohoza yihuta kugira uwaba aboneke, na cane cane ko abo banyururijwe hamwe bakagaruka ari bo batanga umuco.
Ko nabo bafunzwe ntitunabazi, babatumenyeshe kandi twumva ko bari barisanganywe bari kumwe n'uyo Manuel. Tubumve kucyo dushobore kurema cyanke turire. Nibo bomubazwa n'ukuri kuko n'Abanyagatumba barababona bababo barababonye, bamwe batubwiye ko bari muri brigade.
Imodoka ari murayitwari no munsi mugabo musamuti umuntu nawe aboneke vuba na bwango.
Umuntu aboneke ku imodoka twayibonye ntituyisiga.
Mu mugambwe FNL nabo nyene bashikiriza ko bakubiswe n'inkuba bumvise inyuruzwa rya Emmanuel Minani Batazira Kana. Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambwe avuga ko iryo nyuruzwa rifise intumbero za politike, kuko uwo munywanyi wa FNL yaragize iminsi ategwa ubwoba kuri telefone.
Mose ngenda njabuka acarampamagara ngeze mu ndege ati hamwe butaragenda gusavye upfumuza dusezerane kuko ndazi kutazonsanga. Twari tumaze gushika mu ndege, nacyo nashobora kuvugana nawe ko nacyo nashobora gukiza. Rero numvise ko yagiye na byantangaje icyo nshimye nuko abapolisi b'igihugu nsanzwe nizigiye bamaze gufata abo bari kumwe abo bafatanywe mugabo ngasaba ko iranyibutse Stani dufise ama message yamubwira ati indwimwe ntirenga nuwo yitwa Ndayizeye Jean batazira karenzo dusavye inzego z'igihugu zose aho ziri zibe zirabashira mu minwe kugira ngo amatohoza abandanye
Jacques Bigirimana arongoye FNL agasaba abapolisi bafise iyo dossier ko bumwegera kugira bahe n'ibindi byemezo bakorera ko amatohoza mugatumba muri commune Mutimbuzi intara Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo ye y'icyongereza rwarayirukatiye Jean-Pierre Bemba wigeze kuba vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihano cyo gufungwa imyaka 18 Bemba yahamwe n'ibyaha by'intambara no gufata abagore ku ngufu mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Frank Mwine impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga amubaza uko yakiriye iki gihano cya Bemba Frank Mwine aba mu Bwongereza
mu byukuri yurebye iki gihano bahaye Jean-Pierre Bemba abamwe bavuga ko kidahwanye n'ibyaha yakoze ariko abandi baravuga bati ubutabera bw'abantu bapfuye bwaba bugezweho ariko ikibazo kiri ngo gye nibaza cyane mu mategeko nuko ese Bemba yahashinjwa yaba yarabikoreye mu gihugu cye cyangwa mu kindi gihugu ese kuki ibyaha by'igihugu cye atiriwe nashinjwa agashinjwa ibyaha by'ikindi gihugu mu rwego rw'amategeko byo umuntu aravuga ati abantu bapfuye yavuga ko babonye ubutabera
muvuze ku ngingo y'urwego rw'amategeko none se hari ingingo yindi rukiko rushobora kuba rwashingiyeho
bamwe bavuga ko urukiko rushobora rwashingiye ku bintu bigendana na politiki kuko iyo urebye Jean-Pierre Bemba yari vice perezida mu masezerano bagiranye na leta ya Perezida Kabila mu 2006 yavagayo ajya no muri leta aba vice perezida ndetse n'amatora aza kuba uwakabiri abonye n'amajwi bavuga ko muri percentage abonye 42 icyo gihe ngira ngo habaye kutumvikana baba habaye ibintu by'akavuyo abantu baricana za Kinshasa na hehe nibo rero Jean-Pierre Bemba yirukaga arafunga bashaganyira kumufata ajya muri Afrika y'Epfo ajya muri Portugal ajya mu Bubiligi naho yafatiwe kuri impapuro zari zatanzwe na ICC
muribuka neza bwana Frank Mwine ukwezi kwa gatatu nibwo urukiko bwa mbere rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu Jean-Pierre Bemba nk'icyaha cy'intambara n'icyaha kibasiye inyokomuntu iyi se n'intangiriro ku bandi bantu bakekwa muri biriya byaha
urebye urubanza ntabwo uru rwa mbere hari urwa Thomas Rubanga n'urwa Jere bashinjwaga ibyaha byo kwinjiza abana mu gisirikare gufata abagore ku ngufu ariko kuri iki cyemezo cyafashwe n'urukiko kuri Jean-Pierre Bemba wavuga ko ari intangiriro yo gutanga cyangwa kugira ubushobozi bwo guhana abantu bayobora abandi bafite ubushobozi bwo kubuza ibyaha gukorwa ariko ntibabishobore kubikora nk'uko urukiko wabivuze we arashinjwa icyo bise kamande kuba ayoboye abasirikare ari biva mu ngingo ya 28 y'urukiko avuga ko umuntu wese ufite ubushobozi cyangwa ayobora abandi ntashobore kubabuza kubikora ntabwo ariko agomba ntabwo ukibura avuga ko we agomba no kwerabikoze kuko bibanje kuvuga ko yirakoreye ibyaha ariko kuba we yari afite ububasha niko bwo kubuza abasirikare yari yatumye muri Centrafrica kugira ngo bafashe wari perezida gihe aje Félix Batasse kuba atashoboye kubikora kubabuza bakabikora icyaha cyo kwicana icyaha cyo gufata abagore ku ngufu ndetse n'icyaha cyo kuvuga ko Jean-Pierre Bemba yagombaga ubwe kubuza aba bantu nibyo yashinzwe nibyo yahamijwe n'urukiko
none se ko hari abanyafurika bamwe bakemanga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mwe ku bwanyu mubona icyemezo nk'iki rwafashe ku muntu wahoze ari vice perezida gifite agaciro kangana iki imbere y'abanyafurika
ariko Etienne abatwumva nuko burya Jean-Pierre Bemba ntabwo yigeze akora ibyaha ari mu buyobozi bwa Kongo ahubwo icyo gihe yari inyeshyamba yari ifite umutwe wa MLC akaba yaroheje abahoze ari abasirikare be mugihugu cya Central African Republic. Ntabwo kigire yabikoze ari vice president. Aho ikibazo kiri ngo imitwe yindi yitwaza ibirwanisho igakora ibyaha nk'ibyo ngibyo. Ese ishobora kugira gute? Turabona nk'abakoni, turabona n'abandi bantu bari mu karere nk'abamaze kuvuga abatumasi rubanza cyangwa umugabo Bosco Ntaganda. Ariko ikindi kibazo gye nibaza ni ikihe? Abayobozi bo cyangwa se ibihugu abayobozi bari mu butegetsi bagenda mu bindi bihugu cyangwa bakora ibyaha bisa nk'i Jean Pierre Bemba, ese bo baba responsable urukiko rw'abakurikirana? Nicyo kibazo kibaza mu mategeko.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine, impuguke mu bibazo by'amategeko na politiki mpuzamahanga, tuvuganye ari mu Bwongereza.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeje kubagezaho amakuru twabateguriye. Umutwe wa Boko Haram wo muri Nigeria wagiye kurwana no mu gihugu cy'abaturanyi cya Niger, bituma abaturage bacyo bagera ku 300,000 bata ingo zabo. Bari mu kaga kandi imiryango itanga imfashanyo ifite ingorane zo kubageraho. Diane Nini nahazwe aratugezaho iyi nkuru.
Rimwe mu mavomero y'amazi aharugwa kurushi riri mu ikambi yahitwa Kijendi, iherereye ku birometero vya baba 40 uvuye mu muji wa Difa uri mu majefu ya Niger, urisanga ko buri munsi abantu bitwaje ibibido baje kurondera amazi. Umufasoni Shedru Malu abana n'abana b'iwindwi muri iyo kambi ahavuga ko iryo vomero rigenderwa n'abantu benshi, akenshi baba bitwaje ibibido bibiri ariko bagashobora kuzuza kimwe gusa. Benshi muri abo bantu ngo baza mu gatondo ariko kubera bataba bakwije amazi bakeneye bagashima kugaruka ku muhingamo kurondera yandi. Uyu mufasoni Malu n'umuryango wiwe bari mu bandi bantu baba 50,000 bataye ingo zabo ziherereye mu gasagara gahana urubibe n'igisagara ca Buso, inyuma y'igitero cakozwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu. Abenshi muri abo bateshejwe izabo n'ico gitero bahunze ataco bafise, bemera kugenda iminsi itari mike n'amaguru imbere y'uko baja gucumbika mu ikambi ya Kijendi iri mu Bugaragwa. Iyo kambi ikaba irimo impunzi zigera ku 40,000. Umushingantahe El Munzer Jidu aramutusha hamwe ry'abaganga batagira imbibe ryo mu gihugu cya Espagne, Médecins Sans Frontières Espagne, aremeza ko hari ubukene bw'amazi muri iyo kambi.
La situation dans laquelle elles sont aujourd'hui peut générer des conflits internes entre elles parce que la quantité d'eau qu'elles
reçoivent. Ariko avuga ko ingorane impunzi zo mu ikambi ya Kijendi zibayemwo zishobora kuzovyara izindi ngane. Mbere ngo haraheze iminsi mike umuntu umwe yishwe ari muhiriwe inyuma y'imishamirano yavuye ku matati y'akanogo kari mwamazi. Bamwe mu barimwe n'aborozi barashoboye guhungana ibitungwa vyabo, yamari ivyo bitungwa vyabo bigashobora gutera matati umwanya wari wo wose kuko ivyo bitungwa ataho vyimigwa. Ikindi nuko ibifungurwa navyo ne bitakwiye. Umuvyeyi azwi ku izina rya Yamgana Goni Yidoga avuga kuretse ko atagiraho akikumusaya, inzara nayone ishobora kumuhekura abana b'icenda. Abakora mu mashirahamwe ariko aragerageza kugarukira kuri izo mpunzi bavuga ku ruhande rwabo ko umutinyawo kuri ico kibazo ari uko umutekano utsimbatara. Abajeje umutekano bakaba barongererejwe bishemeye, ariko umugwi w'iterabwoba Boko Haram ubandanya ukora ibitero muri ako karere, ivyo bigatuma abantu baguma basanzara maze ntibibe bicoroshe kubafasha. Umutunganyabikorwa mu ishamwe mpuzamakungu ONU muri Niger Foden Diaye akaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko amariba y'amazi ategerezwa gucukugwa ahari umutekano. Imbere y'igitero cakozwe ahitwa Buso, igisagara ca Difa cari gisanzwe kirimwe impunzi n'abateshejwe izabo bagera ku 240,000. Ibitigire vy'abahungira hagati mu gihugu vyumvikana ko bibandanya bigwirirana.
C'est une activité qui coûte très cher.
Umuyobozi arabivy'amazi mu gisata c'ishamwe mpuzamakungu ONU citaye ibibondo UNICEF Mohamed Ali aha avuga ko ibintu bigoye bikiriko kuko kuronsa amazi abantu bangana gutyo bitoroshe, ariko akemera ko mu mayinga ari imbere ico kibazo kigiye kwicarigwa. Ishamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ryo mu gihugu ca Espagne ribicishije kuri serukira mu gihugu ca Niger El Munzer Jidu ritangaza ko ibitero bitandukanye bikogwa na Boko Haram bitorohereza na gato amashirahamwe atandukanye igihe cose ashaka kugarukira kubahungiye mu mashamba. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Niger Mohamed Bazoum mu ndwi iheze yaragendeye ikambi zitandukanye ashiriye imfungurwa abegeranirijweyo yongera arabahumuriza amashyirahamwe yigenga asanzwe afasha abanyagihugu bari mu ngorane zitandukanye aragabisha amara ko intureka iri muri Niger ishobora gutandukira utundi duce dukikuje ikiyaga cha Chad.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho munyemerere mbagezeho cya kiganiro Amerikana. Dukomeze kurebera hamwe ibirebana n'amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akenshi na amatora yakunze kuvugwamo abakandida babiri gusa baba bahagarariye amashyaka abiri y'ibigugu, nyamara burya biyamamaza ari benshi. Uyu mwaka nabwo baziyamamaza barenze babiri. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Hillary Clinton yiteguye kwimikwa n'ishyaka rye ry'abademokrate nk'umukandida waryo. Undi mutegarugori witwa Jill Stein nawe yiteguye ku ishyaka rye Green Party, ishyaka riharanira kurengera ibidukikije, rizamuha ubutumwa bwo kurihagararira mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 11 gutaha. Si ubwa mbere Jill Stein ageze mu matora ya nyuma. No mu 2012 yariyamamaje abona amajwi 0.36% yonyine gusa. Abagabo nabo bazaba ari babiri, Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani na Gary Johnson w'ishyaka ryitwa Libertarian Party riharanira ubwisanzure busesuye bwa buri wese no gukumira leta kwivanga mu by'ubukungu. Gary Johnson nawe yariyamamaje mu 2012 yegukana amajwi 0.99%. Yabaye rero wa gatatu inyuma ya Barack Obama na Mitt Romney, naho umutegarugori Jill Stein yaje ku mwanya wa nyuma ari wa kane. Jill Stein na Gary Johnson binubira ko amashyaka mato adahabwa urubuga nk'urw'amashyaka y'ibigugu y'abademokrate n'abarepublikani, bityo bikayagora mu rwego rwo guhangana uko bikwiye. By'umwihariko nabo barasaba kuzaba bari mu mpaka eshatu zizakorerwa kuri televiziyo guhera mu kwezi kwa cyenda gutaha hagati ya Hillary Clinton na Donald Trump. Gusa rero amategeko agenga izi mpaka avuga ko ugomba kuzijyamo ari uko izina ryawe riri ku rupapuro rw'itora muri leta zihagije ku buryo bwerekana ko ushobora kubona amajwi byibura 15% mu matora. Jill Stein na Gary Johnson bemeza ko ubu buryo bwashyizweho kugira ngo ari amashyaka abiri y'ibigugu agundire ubutegetsi ubuziraherezo, ni nayo ahora busimburanaho muri iyi myaka 163 yose ishize nta rindi rikoramo. Aha ni mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyaka Green Party rivuga ko ryandikishije kandida waryo Madamu Jill Stein ku rupapuro rw'itora muri leta 25 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ishyaka Libertarian Party rivuga ko kandida waryo Gary Johnson yanditse ku rupapuro rw'itora muri leta 32. Ibyo aribyo byose, ibipimo bikorwa kugeza ubu byerekana ko Gary Johnson afite amahirwe yo kuba yabona amajwi atarenze 12%, naho Jill Stein ntashobora kurenza 5%. Kugera rero muri ziriya mpaka biragoye. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Uyu mwaka si ubwa mbere mu matora 57 y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze kuba kugeza ubu abakandida bazahatana barenga babiri. Ariko abakandida bakomoka mu yandi mashyaka cyangwa se abiyamamaza ku giti cyabo bose nta n'umwe urategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mateka yayo. Kereka perezida wayo wa mbere na mbere George Washington wategetse manda ebyiri kuva mu 1789 kugera mu 1797 nta shyaka na rimwe akomokamo. No muri uyu mwaka abahanga mu bya politiki bemeza kuzatorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azava nta kabuza mu bademokrat cyangwa mu barepublikani. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane. Shuti zacu ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mwaka w'2015 iterabwoba ryabandanije kwibonekeza mu bice bikomakomeye bya Afrika. Muri Afrika y'ubuseruko, umuhari Al-Shabaab wabandanije kugira ibitero no gutera amabombe mu gihugu cya Somalia. Ibibanza birimo ikibuga mpuzamakungu cy'indege kiri i Mogadisho, inyubakwa za Leta n'amahoteli hamwe n'ivyabikorero twabo nivyo vyatewe cyane n'umuhari Al-Shabaab. Uyo mugwi kandi warateye igihugu cya Kenya. Boko Haram n'undi mugwi w'iterabwoba nawo wateye ibihugu bya Chad, Cameroon, Nigeria na Niger muri Afrika y'uburengero no mu karere ka Sahel. Naho nyene iyo migwi yarahagize ibitero mu 2015. Kimwe mu bikorwa bikomeye byakozwe kugira iyo migwi ituzwe nuko ibihugu byashyize hamwe birakorana byongera birafashanya mu gucungera imipaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize uruhara rukomeye mu kugwanya iyo migwi ibicishije mu gufasha igisirikare cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Amerika yarongeye ifasha ibihugu biri mu buraruko bwa Afrika gukomeza imigenderanire mu byerekeye umutekano, amategeko n'uruhara rw'abanyagihugu mu kugwanya iterabwoba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafitaniye kandi imigenderanire n'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yo kugwanya iterabwoba. Ivyo navyo ni u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Somalia, amabahari ya Comoros na Seychelles hamwe na Sudani. Linda Thomas Greenfield icegera cy'umushikiranganje jejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika yavuze ko Amerika iri kiragira imigenderanire n'amareta hamwe n'amashyirahamwe ategamiye leta kugira babafashe gutahura icyo ari cyo iterabwoba n'uburyo boryirinda. Yavuze kandi ko Amerika yiyemeje gukomeza demokarasi, amahoro n'iterambere mu bihugu bisanzwe bikorana.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato turaba dushoje igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko mwemerera Royizi Bigirimana agaruke kubabwira muri make amakuru y'iki gitondo.
Makuru twabashikirije, Leta ya Nigeria imenyesha ko yafunditse amasezerano yo guhagarika imirwano hagati yayo n'abarwanyi b'umugwi wamawagavye ibitero mu ntara ya Delta ya Niger irimwo amahinguriro y'ibitoro. Umuhari wa Leta ya Kiisilamu ushobora kwimurira ibirindiro byawo murambabarira ku mugabane wa Afrika, cyane cyane mu bihugu birangwamwo intambara n'intwaro zigoyagoya, mu gihe wo kwirukanwa mu bihugu bya Iraq na Siria. Ivyo bimenyeshwa na General Thomas Waldhauser aheruka kugenwa na ngo arongore abasirikare ba Amerika muri Afrika. Mu gihugu cya Afrika y'Epfo naho imigumuko irimwo n'ubugizi bwa nabi irabica bigacika mu gihe cyo gihugu cimirije amatora y'indongozi zo ku mitumba ni mu ntango z'ukwezi kwa munani. Ejo ku munsi wa kabiri abigaragambye baraturiye imiduga n'amapine barasahura amamangazine ndetse baranatera amabuye imiduga yose irengana mu gashavu bafitiye umugambwe ANC uri ku butegetsi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho umuhungu w'umusore yamuka mu gihugu cy'Ubwongereza ariko ategura umugambi wo kugandagura Donald Trump, ariko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu w'umugambwe w'aba Republika aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.